Turashimire kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda mukatwumva kuri FM 104.3 by'Ijwi rya Amerika ku isi hose turi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya Facebook yacu, Instagram, YouTube na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga tuno munsi ni kiganiro mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Jewe Diana ni nahazwe ndi muri studio y'Indwi ku Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Igenekerezo rya 2024 uku kwezi kwa 10 ishamwe mpuzamakungu ONU rifise icicaro gikuru muri New York rizoba rirumanije imyaka 78 umunsi ku yundi rishinzwe ritangwe gukora ibikorwa byaryo bitandukanye. None ibikorwa nyamukuru vya ONU nivyahe, iryo shamwe rikora gute, ingingo zitandukanye zifatirwa muri iryo shirahamwe zifatwa hisunziki? Ku busabe bw'abakunzi b'Ijwi rya Amerika badusavye kubaronderera uwo bazi ingene ONU ikora kugira ngo aduhe umuco ku tubazo dutandukanye tw'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Twabatumiriye ambassador Ntakibirora Tarcisse yigeze guserukira u Burundi muri ONU akaba yanaserukiye ico gihugu c'u Burundi mu bihugu bitandukanye. Ambassador Tarcisse kaze ku Ijwi rya Amerika kandi mwakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaga.
Murakoze cyane Diane kuntumira. Ni iteka mu ntege ndabashimiye.
Ego, muraza kutubwira ibitari bike kuko diplomasi murayizi, mwarayikoreye mu bihugu bitandukanye, haba ku mugabane wa Aziya, Ubushinwa, ziriya za Vietnam hose. Ngira ngo ibyo bihugu byose biri muri ONU hariho byinshi bigenda bivugwa irya nino kuri ivyo na cane cane ku rwego mpuzamakungu. Ariko ONU ni kiga ambassador Tarcisse, iryo shirahamwe rigira amaze imyaka 78, urisigura muri make urisigura gute?
Diane ndagushimiye. Ego yibukije yuko barishize ku mukono imyuze y'itariki 2024 z'ukwezi kwa gitugutu 10/45. Ariko koko icyimviro cyari cyatanguye kumera itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka w'1942, imyaka itatu imbere ya yuko deklarasiyo kabisa bayisinya. Icyimviro cyatanguye aho muri 1942 gitangujwe n'umuntu yari perezida wa Amerika muri icyo gihe yitwa Franklin Delano Roosevelt. Yayaze n'abandi bakuru b'ibihugu 2026 muri icyo gihe bavuga bati ingwano turiko turagwana kontre turiko tugwanya abadagi n'abo bapangiye ingwano abataliyano n'abayapani izo dusiga ahantu habi cyane, kandi tutashize hamwe inguvu ngo tugwanye ibyo byiyumviro byo gutera ingwano ku isi no gutuma haba amarira menshi n'ibintu bisambuka byinshi, nacyo tuzova ku isi tumaze. Reka rero dushyire hamwe, niho baca bagira rero iyo Declaration des Nations Unies yari ifite principe igihagarara mutima tuko ku isi kugira ngo abantu babeho neza hakwiye kugwanywa ikintu kitera bwoba n'ikindi kingwano naho byatanguye iryo shirahamwe rero bifite inkingi zine inkingi ya mbere ni ukurwanira amahoro n'umutekano mu gifaransa bayita paix et sécurité hanyuma icya kabiri kurwanira agateka ka muntu cya gatatu gukoranya ingufu zose kugira ngo habe imfashanyo hagati y'ibihugu byo ku isi cooperation internationale cya kane kuraba yuko ku isi hose atakarenganyo kariho hakaba injustice au niveau international izo nizo nkingi zine
nuko
rero ko twemeye ko ndakubwira ingene bahavuye baca basabije bashyiraho iryo shyirahamwe na organe
mu kanya muca mubitubwira ariko mbanze nakire kuko turafise abakunzi benshi ku ijwi rya Amerika bari badusabye ko turondera ubasigurira tubanze tubaha akanya Edmond Edi ndayizeye ikaze ku ijwi rya Amerika Edmond
cyane
ego hererega Edmond
muri mu Burundi bujumbura
akabazo kawe rero kwa ambassadeur Tarcisse nta kibirura twagutumiriye
yewe muri make neza neza ku kibazo ni kimwe nashaka gushikiriza ko mbona iri shyirahamwe oni muri make tugiye kuraba imbere ryari ryarihaye none umengo yarakatije inkumburo cyangwa intago yuko rirashikana neza na neza ibyari byariyemeje kuko nabyo nta hanini n'ibihugu byinshi muri Afurika birimo imidugararo myinshi birimo umutekano muke mugabo iryo shyirahamwe ubona nyine rirahari mugabo ugasanga nta kintu kinini biriko rirakora ibyo rero ntababona ku bwanjye ahubwo byari kuba ngombwa yuko ahubwo ibihugu babiha ubushobozi bwabyo bikitunganiriza umutekano wabyo n'ibindi bitandukanye muri zone n'indani ihawe imfashanyo zitandukanye mugabo ari kuvuga ngo ni igihagarare kuko ndabona umengo ubu kuri ubu nta kintu kibi kirafasha ibihugu bitandukanye
urakoze kuri ibyo byiyumviro byawe reka duha akanya ambassadeur Tarcisse twumve ko ari tuwe bivuga ko ambassadeur Tarcisse kuri ya ngingo ya mbere yatuma ONU yiyumvira ko yobaho harimwo icyo mwatubwiye kurwanira amahoro n'umutekano ijyanye no ku isi edi mu Burundi ati ONU kuri iyo ngingo abona umenga ntiriko siko bimeze ku isi niko mubyibazaga ambasade
aho uwo mushinga ntahejeje kuvuga aratoma imikuru toki ikintu kitoroshe kibabaza ni ugushaka mugabo ndinda kumwumvisha ibintu ingene bigenda yego intumbero ya mbere y'iryo shyirahamwe ni ukurwanira amahoro n'umutekano ku isi erega burya no mu muryango mu bana bavukana umubyeyi arashobora kuba yarabahaye indero zikwiye n'akarorero keza ariko ntibishobora kubuza ko abana ukanava bashwana iyo bashwanye rero ni responsabilite ni itegeko kugira ngo uwo mubyeyi abashyire hamwe bicare bayage barabe ko butora ibyo bakeneye gukora hamwe kugira ngo ayo matata hafi iyaba Nations Unies itakikora muri urwo rwego kurwanira amahoro n'umutekano ingwano ziba ziri nyinshi gusumba izihari n'izihari rero Nations Unies ni uko batirirwa barabishyira hejuru kenshi usanga hariho imibonano n'iki n'uburyo bwo kuraba ko borungika nk'inteko kuko muri organe Nations Unies ishyirahamwe mpuzamakungu ryashyizeho muri organe imwe ikomeye yitwa conseil de sécurité niyo yonyine ifise n'uburyo bubiri rimwe uburyo bwo guhana ibihugu byoba uha guhibihano ya dukutesha igihugu biriko biratumurongo hanyuma n'ukushobora kuruhisha inteko ahakenewe usha kuja hagati y'abashamiranye iyo rero avuze ati mu Burundi abona mengo nibigenda neza nibyo najewe ndafise ibyo nekura iyo organization akarorero icyo negura nasiyo konseri sekirite nije kuvuga yarafashe icyemezo muri 1995 yuko zakuraba mu Burundi imvo n'imvano yatumye bagandagura umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye muri gitugutu 1993 hanyuma niho nyabwoko ryahatwe kumara abatutsi muri icyo gihe hanyuma jewe ndabizi kuko nari hariya naragiye muri 1994 na 1995 ndavugana n'abaserukira ibihugu byabo hariya
kandi nawe mwari muri ONU icyo gihe ntabaciriyemo mwaserukira Burundi muri ONU
hanyuma rero niho ONU yashyiraho umugwi w'abahinga bava mu bihugu bitanu Komisiyo Internasiyonale d'Enquete bayirungika mu Burundi kuja kuraza ibyo bibazo by'inkoramutima iwo mugwi waragize raporo urayisohora mu kwezi kw'indwi kwa 1996 iyo raporo esa karongo 1996 akarongo iminyura 682 yarasohotse barayihereza umukuru w'igihugu yariho yitwa nyakubahwa Petero Buyoya barayirungika muri guverinoma yarerekanye neza iyo ibintu byaje biva barasuma urutoki abakuru bo mu nzego za gisirikare abagize uruhara muri iryo muri uko kwica umukuru w'igihugu barerekana n'uruhara rw'umugambi watwara muri icyo gihe witwa Odibu n'ubundi kwitwa Rwanda Pastor ya Demokarasi wo Burundi barerekana ariko aho rero niho umushinga ntahe nagira ndamwishu ego ONU iratangura imigambi yo kugarukana amahoro n'umutekano ahantu ko mu Burundi baratumye ibihugu byose bikoranye muri ONU bishobora kugira ijambo bibwiye abarundi bakigenda muhanura abarundi basubire biyambika gahuzu mugabo aho batashitse ni ugukurikirana rekomandasiyo ibyiyumviro by'impanuro abo bahinga batanu bagize muri iyo raporo yo muri 1996 ngo bashyireho inzego zo guhana abagize asasina ya perezida Ndadaye n'abatumye haba ubwicanyi ruhonyanganda rwakurikiye aho nagira mbwire uwo mushinga ntahe ko burya muri ONU icica no twokize ni uko uburyo bashyizeho iyo ONU hariho muri icyo gisata cy'amahoro n'umutekano bari kwegeye ko akarengeti ibihugu bitanu rutura byari byaratsinze iyo ngwano ya kabiri yo ku isi aribyo leta y'ubumwe za Amerika Uburusiya abafaransa ubwongereza baciye bagira ngo ni ngo bafise intebe ndayegayezwa
gushika nino saha biracari ivyo bihugu nyene
gushika nino saha ibihugu bitanu biracari bigakiza bigasubira kandi hariho ingwano ikomeye kuko haheze nk'imyaka 2000 duharira muri Nations Unies tumvuga tuti ibyo bintu byo kuvuga ngo harinda kuba ibihugu bitanu biserukirwa n'abantu ntegeye hagaca hari ibihugu cumi biserukirwa n'abantu bamara imyaka ibiri bakora muri urwo rwego hama Assemblée Générale des Nations Unies ari urwo rwego ruhuriramo ibyo bihugu 192 byose bagaca barinda gusubiramo gutora abandi tu inya nk'uko imyaka ibiri heze yuko ibyo bintu harimo akarenganyo gakomeye.
Murakoze kuduha umuco Ambassadeur Tarcisse Twakire na Goodman Gaddafi ikaze Gaddafi.
Ego murakoze cyane.
Uherere he Gaddafi?
Yemwe muri Kenya.
Akabazo kawe kwa Ambassadeur nka kibirura twagutumiriye uno munsi.
Akabazo kanje asa nuko yakishyuye kubera ngo ndamubaze ko ibihugu byose byaba bifise ijwi rimwe miliyoni. Gusa no numvise ko ibihugu bitanu hari ibihugu bitanu ntahegayezwa ari byo bifite ijambo rya nyuma kurusha ibindi maraka ibyo bashatse n'ibyo bashyira imbere. None novuga ati iyo bishyitse hakaba nk'igihugu kibamo ikibazo hama ibyo bihugu bitanu bigafata inkingo imeze nabi bagerageza gute nubwo iyo bafashe inkingo itabereye ibangamira nk'uruhande rumwe kandi berekana ko ari ibintu biba bitameze neza bafashe ijambo bageza he kuvuga ca baranuma canke barafise aho bageza kugira ngo habe nko kujurira canke kwitwara hari kuri inzego ziba zipanze kugira ngo bitware icyo cyemezo baba bafashe gisubikwe muri yone.
Urakoze Gaddafi ngaho muri Kenya ugira umunsi mwiza. Reka dusubize ijambo Ambassadeur Tarcisse Ntakibirura akwishura.
Ikindi nacyo mfite icyifuzo ngo mfite icyifuzo
ariko usongura ko duhise abakunzi benshi baturindiriye.
Ni icyifuzo njye no kwifuza bagerageze cyane nubwo bigoye bagerageze gusigura habe icyo twakwita reform iyo ni bayiriforminge batayiriforminze hashe kuzoba ikibazo igasambuka ibihugu urabona bikorera muri kino gihe tukaraba hirya no hino mu mpande zitandukanye z'isi birashika ibihugu n'izo mfashanyo ziva muri yone abantu bakaziheba hano abantu bacana kera abantu bari babayeho barabikuruma reforminga n'icyicaro bise bibaye ngombwa bagihindura nayo ni kure ibihugu byacu bitagaza amamenyi kuza hiyo.
Urakoze cyane reka Ambassadeur araza kutubwira nimba ari byose boka kwicicaro cawe nitsimuka bivanye n'amategeko agenga nuko izo mpinduka
zikaba ni mu Bujumbura kitoza nta kibazo nta ngorane.
Urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngaho muri Kenya Gaddafi.
Murakoze mesha makuru murakoze.
Ego Ambassadeur Tarcisse Ntakibirura utubazo tuvuye Nairobi mugira ico mutuvuze ko.
Ego ndavize cyo natuvuga ko kandi ndashimiye uwo munywanyi uko abajije ibibazo by'inkora mutego. Icya mbere ni kubera iki ibyo bihugu bitanu n'ubu ari byo bikiritera bikarisama ukamenya ibindi nta bubasha bifite. Aho niho ibintu byugariye kuko haheze imyaka ishika 20 hariho icyo cyumviro cyo kurwanya ako karenganyo kuko n'akarenganyo kugira ngo hariho ibihugu bitanu bifite icyo bivuga kandi atawusubiramo ako n'akarenganyo. Komisiyo yagizwe na Nations Unies nyine yarasatanze icyumviro cy'uko bakwiye kugira ibintu bibiri batoremwo ubye bongeremo ibindi bihugu bitanu biza kugira kongera ibyo bitanu byantegayezwa mugabo bibe biguye mu mihingo yose yo ku isi. Baravuze igihugu cy'Ubudage, baravuga ko boshyiramo Ubuyapani, baravuga ko icya gatatu coba Ubuhindi, icya kane coba Brazil. Urumva ko ari mu mihingo yo ku isi. Baravuga ko no muri Afurika hakwiye kuba igihugu kimwe cyangwa bibiri byoja muri ibyo bihugu bijya mu ntayegayezwa. Baravuze ko hoba igihugu cya Afurika yo mu manuko Afurika isize kuko nicyo gihugu cyane gitunze gusumba ibindi muri Afurika iwacu. Baravuga yuko boshyiramo Egypte ikaba non seulement iso irepresenta umunde yabazima n'abarabu amahanga ati baramutse bagomba no guha Afrika ikibanza kibiriye atari Afrika dusi atari bafashe nk'ezi bace bafata nka Nigeria kuko n'igihugu kinini cyane gifise na ekonomi ikomeye muri Afrika ibyo ibyo byumviro n'umunyamabanga mukuru wa ONU wa nyuma wa Afrika yari Kofi Annan yaravuze arabicimbira arakijana mu bihugu bikomeye bya Amerika arabaza ati mubyinjira gute mu Bufaransa mubyinjira gute mu Bwongereza Abafaransa barati ibyo ni ibyumviro byiza Abanyamerika bati ibyo ni ibyumviro byiza muramutse mushaka twongere ko abo nk'uko ibyo bihugu nk'uko babivuga mugabo barihindukiza hanyuma bati no ahubwo reka hako duca dushyiramo ibihugu cumi bitari ntegerezwa bihindurwa kira myaka ibiri reka tugire mirongo ibiri mugabo ntiturenze hanyuma muri ibyo mirongo ibiri dushyiremo imihanda yose yo ku isi urumva bica bitangura kuba ibintu by'isupu induru rero n'ubu ziracyaraho
hanyuma ngo byanse none byanse ko byanse ko hagira icyo bumvikana ko ibyo bihugu ijambo ryabo rigera he hari uza hagati gatatu yego
akarorero ibyo bihugu umva aho bibabarije nuko kimwe cyonyine muri ibyo bitanu kitemeje icyumviro gifashwe n'abandi cumi na bane n'abaserukira ibindi bihugu cumi na bine babyita droit de veto icyo kintu kiba gikuye aho bikirengana kandi ibihugu nk'Uburusiya Abanyamerika n'Ubushinwa barakunze gukoresha izo nguvu bahabwa n'iyo disposition yashyize iyo ubwo rwego hanyuma kiba gisigaye iyo bishyitsaho ni ukurindira mu kwezi kw'icyenda ku mwaka ukurikira hageze ko Assemblée Générale des Nations Unies ni ukuvuga ni iterano ry'abaserukira ibyo bihugu ijana na mirongo icyenda na bibiri bigize ONU Assemblée Générale des Nations Unies bakayereka yuko Conseil de sécurité hari ibintu yagize bitagenda neza Conseil iyo Assemblée Générale nayo rero aho ikizitiye irazwa kuvuga iti Conseil yagize bitari me ifise droit consultatif ifise droit yo kurokomanda yuko Conseil de sécurité yo kwisubira mugandi shobora kunyiha ibihano kuko ni inzego zibiri ziri imbiri kandi n'iyindi mugabo nta ihane yindi ni nk'uko konsepite kidashobora guhana ibyo Assemblée Générale yafashe icyo bagira barahinyangura bakanyine babisubiza mu buryo bo babishaka
hanyuma nk'ubu hari igihugu urabona harimo muri ibyo bihugu ntahegayezwa tuvyite ntahegayezwa harimo nk'Uburusiya ONU yagiriza amafuti yo muri Ukraine ibitero n'iki ntibashobora kuvuga ati vamo wewe uri kuri aducafuriza urwego
oya itegeko ryashyizeho iryo organization ntirivuga ko bashobora gukura umuntu muri icyo kibanza abashobora kuva muri icyo kibazo ni ba bandi cumi gusa nabo nyine ntibaba bagiye ngo ni igihano babagiye kuko umwanya wabo manda yabo ibiheze nayo abo batanu naho bo kandi birwaragira erega tuvuze Uburusiya kubera bateye ingwano muri Ukraine Abanyamerika baragiye gutera ingwano muri Iraq barasambura kiriya kirere bashyira yondo ntacyo twababwira kutete dushobora kubagira
ahanyuma ga ambasade kakabazo na Kongo nivyo kunda ko musuri zina onu yisanga ifite icicaro gikuru mu Burundi amategeko aravuga ko icicaro kizohora New York tan
itegeko ryashizeho muri Charlotte yashizeho ne baravuze ko icicaro kizoba New York mugabo hariho ati kivuga yuko perezida wa Assemblée Générale cyangwa perezida wa Conseil Secrétaire izorganize ibintu bashobora kudesida ko bagenda guhurira i Burundi akarorera ko ibyo birabaho kuko nka Conseil Secrétaire yarabereye mu Bwongereza rero n'inama ya mbere niyo yabereye hamirabera mu Bufaransa hama yarigeze kubera Addis Abeba ibyo nibishika ibihugu byose 192 birashobora kwakira amateraniro ibiterano by'izo organe zikomeye za Nations Unies.
Murakoze cyane ambassador Tarcisse Ntakibirora. Duce twakira Doris dusaba sima kuguma ku murongo transport tugufise. Doris ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Yego ndabumva.
Uherereye ga Doris?
Ndi muri komune Matana mu ntara ya Bururi.
Akabazo kawe kwa ambassador Tarcisse twatumiye uno munsi.
Akabazo afite kuzo byerekeye onye. Yewe ni kusaba ni. None ni kubera iko nengo irafisa ni ngami.
Ushaka kuvuga gute? Akaroriro kugira ngo twumve aho uvuga ihengamiye.
None ni kubera iki nka bijya bihugu bikoma akomenda wa karorero ntajya ku Burusiya. None Burusiya uri kubara kora muri kene na batari bwa. None ni kubera iki uri tushobora kuba hasi ya kandi mu kibuze. Icyo ni kibazo cya mbere. Halo?
Turiko turakumva duga ku ijambo
twakumvise.
Ego twakumvise.
Noneho kibazo kigira kabiri. Oni yoba ariko itegura iki ku bintu Uburusiya buri kuburakora be na ikene.
Urakoze ugira umunsi mwiza ngahimata na Doris.
Yego namwe mugira umunsi mwiza.
Yego reka dufate n'ikibazo cya Simon kugira ngo ambassador havyishurire rimwe. Simon ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Yego murakoze.
Uherere hehe?
Mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Ntara y'Amajyepfo. Akabazo kawe kwa ambassador Tarcisse Ntakibirora twagutumiriye.
Nakoze ambasaderi ndajya mubaze se kuba uyu muryango n'ubundi abibumbye harimo ibihugu byitabira ariko bidafite iriya droit de veto ubundi kuba udafite droit de veto kwitabira si nko kugira nko kujya kuzuza umuhango bundi kuko n'ubundi ntacyo uri burenze ku byavuzwe no kuri gahunda ihari y'umuryango muri rusange abwire nimba abona ko ubwabyo atari kuzuza umurongo kugira ngo bibutse ko batanze liberite ku bihugu byose ariko hari liberite cyadase baba batanze uburenganzira ubona ko nyine butari ku rwego rwa kabaye kuba buri ubundi nimba ari umuryango nk'uriya bakabaye nibura bose babasha kugiramo inoza uburenganzira bungana kugira uburenganzira bungana ku gufata ibyemezo ku gufata imyanzuro imwe n'imwe itandukanye.
Urakoze ugira umunsi mwiza.
Ndashaka kukubaza n'ikindi kimwe abwire ubundi uriya muryango ujya gushingwa icyo washingiwe hari imiryango myinshi bagiye ubundi tubona ishingwa nka League of Nations igashingirwa wenda tuvuge nk'ubu ngubu hakaba hashingwa nk'umuryango wenda ubu ngubu urabona hari intambara ya Ukraine ushinzwe nko kurwanya intambara ya Ukraine intambara yarangira ugasanga umuryango ugumye ubundi hari icyo uba kimaze kubwo nk'ubwo kuko wakabaye uvaho wenda bakazashaka undi bashinga mu rundi rwego ariko ikiswe iki soye ndaniyo kurwanya iyo ntambara kuko intambara iba yarangiye icyo washingiye ubwo kiba kirangiye uwo muryango we nta kuntu wavaho ikindi ambwire kuba ibihugu bya Afurika byinshi byitabira ariko bidafitemo ijambo ibihugu bya Afurika ntibyari bikwiye nabyo gushaka ahubwo none uko byunga ubumwe bigashinga imiryango yabyo bwite butagendeye kuri iriya ya usange ifitwe amakaboko cyane n'abo mu burengerazuba.
Urakoze Simon ngaho mu Rwanda. Twakire n'ikibazo cya drone Hamadu Sibize micro ambassador habishure drone ikaze ku ijwi rya Amerika. Drone uratwumva? Drone uratwumva? John muri Afrika yepfo bamuvane ko ariko aratume na matwi gatonya kwera ko ngira ngo ari mwibarabara niho yaduhamagaye ari ambassadeur ari katwasubize micro mu ishuri tubazo twa Doris na Sima
ego murakoze urumva no kuri ibyimviro bivuye kwa Doris n'ubwo mundi mushigana ni byiza cyane byo byerekana yuko twese duhagaritswe umutima nako karenganyo kari mu buryo ububasha bwahawe ibihugu mu ishyirahamwe ryitwa yuko ibihugu byose binganya Rwanda responsabilité ariko burya ikintu nashaka kuvuga ni uko harya kugira izo reforme twavuze kare ko si ibintu byoroshe kubera yuko ibihugu bindi biriko biritegereza n'izo suggestion n'izo recommendation bagize usanga nabo batabishaka akarero nko mu Kiburaya aho babwiye bati Ubudagi Alemanya yoba muri Conseil de Sécurité comme membre permanent hari ibihugu nka Espagne ibihugu nka Itali baciye bivuga biti twebwe rero tuce dusigara turi ibihugu by'Iburaya byonyine bitari muri Conseil de sécurité do faso permanente barabyanze aho bavugiye Ubuyapani Japon ngwiwe membre du conseil au niveau permanent abashinwa baciye bava hasi Corée du Sud iva hasi kuko bafitaniye amateka yuko habaye ingwano Abayapani baragiye hariya barahari inganda abashinwa nabo muri Corée du Sud aranga barabaze bati ntibishoboka Brazil bavuze Argentine na Mexique batahoteri isema kubera iki Brazil kubera iki batabaye Argentine kubera iki urumva ibi byo muri Afrika du Sud nabyo cyangwa Egypte cyangwa Nigeria ibihugu byo muri Afrika na Ethiopia kandi nayo irateye imbere cyane mbega kubera iki Côte d'Ivoire ifise produit intérieur brut commun muri Afrika de l'Ouest hari abati me kubera iki twebwe Ghana gutyo urumva Algeria iti mbega kubera iki aba Egypt Misiri kubera iki batatsinziriye twebwe urumva rero ntibose ahantu bateretse mwarabonye mu migenzo y'iwacu abantu barakunda kuraba mbega bahamagaye inde gusoma imbere yande umuntu bahamagaye kuja gusoma imbere yande arabazigara barakubita urutoki no mu iyo organisation z'ibihugu ziteranye ibihugu zigashyira hamwe ingufu ibihugu ako kari ganga muhogo kamba kariho icyo rero ikintu nacyo tugomba kwishyura ubundi tukwiye kuraba oni tukaraba gusa turavye ya nkingi ya mbere y'amahoro kwikingira amahoro n'umutekano dusa n'abifutse mu maso tugasiga ijisho rimwe riraba ahantu hamwe tukibagira ko oni burya oni ntifisemwo amafuti gusa amafoti nk'ayo hariho oni irafise ama institution spécialisée icyo bita amaorgane n'amaprogramme zayo nka efao yaba ibintu by'ukurimbano n'ubworozi fida iraba ibintu bya developpement zikore fmi bya fonds monétaire international iri Washington be na banke mondiale n'amabranche ya nations unies ninde atazi yuko Uburundi n'u Rwanda dufise cooperation ikomeye na FMI na Banque Mondiale zatumye bagira ama plan de développement mu bintu by'ubutunzi mu bintu n'ibindi za OMS byaba amagara y'abantu bya Organisation Mondiale de Tourisme ibya ONUD bya UNESCO tye tubivuge kuko irafise cooperation ikomeye no gushyiraho amashuri mu bihugu byacu no kwigisha abigisha ibintu n'ibiki ibyo bintu nibyo umuntu aba akeneye kujya araba cyane cyane ibyo bikora byiza nibyo bohinyangura kugira ngo cooperation international yacu pilier numero 3 na inavuga
yego
izaniye akarusho abarundi n'abanyarwanda je rero iyo mvuga wone nzanifuza ko umuntu yiyumvira nizo programme na cha programme de nations ni pour le développement PNUD rede muti imaze gufasha ibintu bingana iki mu bihugu byacu ayo ma agence ya nations iyo mwimbiriye nations bamwimbira PNUD yiyumvire HCR ho commissariat au refugie mahama hai havungiye abarundi benshi inyumba y'inzureka y'ibihumbi 2015 ya manda ya gatatu ya nyakwigendera nkuru nziza ne hasere ni ifasha kugaburira abo bantu bacitse ku icumu abandi batsiza bahunze akarenganyo k'intwaro bamwimvira uko yewe niho tuzokumvikana iramahoro
yego murakoze twakire Clement ku yindi murongo wa telefone Clement ikaze ku ijwi Amerika
ok nagira nyine tama ndasimye kwa maduha isano kanya kandi mpunzi nyarugusi ndi mpunzi nyarugusi Tanzania tena kuba kubaza ako kamaro ka oni idufitiye nk'impunzi z'abarundi kuko nimba oni ihije agateka kazi na muntu mugabo ahatwe twati ni witoki bamwe baricwa nta untumva ihaguse zwenwa bintu z'abarundi ngo zimutahohoterwa cyangwa ngo itugwanirire rero tugomba kumenya oni akamaro dufitiye twebwe nk'impunzi z'abarundi rimwe twebwe twirukanwa tugakubita tukicwa
Clement hariho ibibazo ngira ngo duhava dusanga turi ko turaremereza ambassadeur atariwe Diego kuko ubundi twamutumiye ngo adusigurire ingene onikora n'ibyo bisata byayo bitandukanye sibyo hariho utubazo sinzi ambassadeur ko ari cyo mushime kuvuga ku bya Clement ariko mukumva harimwo ibiko bija haruhande kiya gucacu n'uburenganzira bwanyu bwo kutagira icyo mubivuze ko ari cyo mwifuza kumubwira ambassadeur
icyo nashaka kumubwira ni uko uburyo bene wacu na bashiki bacu bahungiye mu makambi y'impunzi za Nyarugusu za Nduta n'ahandi turabizi irababaje kandi icyumvico hariho amashyirahamwe menshi y'abarundi adaharanira ibyicaro bya politike yama yahamagaye yate akamo muri nyene ngo baranyene bo kubitiraga akagohe guverinoma ya Tanzania kuko burya kugira ngo agateka kazi na muntu k'impunzi karonke abakarwanira harinda kubamwo uruhara rwa guverinoma y'igihugu uwo muntu yahungiyemwo hanyuma akaza kongera nkongera gusa ho komisariya pour les refugiés dushyirahamwe riza ryongera ariko hatabaye ikintu kivuye muri guverinoma y'igihugu uwo muntu yahungiyemwo kenshi na kenshi natugundashikako aho rero nagomba ndamuhumurize akamo kama katewe kandi icunze icyo ndabisa abantu kuvugana muri izo organization bama bariko barakora nuko ibyo bakora atari ibintu bigaragara umuntu wese aca abibona ngo n'ukuri ntibareze amaboko
yego mwari mwatubwiye rero bya bihugu bitandukanye bimaze kwiyumvira gushinga ONU yaragiye iraguka yagutse gute ari ama organe yandi aza kuzamo gutega ambasada
mubona inaguye yuko mu gutangura muri 2022 ibihugu byari 2026 ariko aho hagereye gushira hamwe kwiga hamwe amabanga azogira gushira hamwe mpuzamakungu ibihugu byari bimaze gushika 51 mu kwezi kwa gitugutu aho basinya muri 2025 byari 56 ariko byari byarategekanijwe yuko kuba
kwinjira muri yo muri iyo shirahamwe mpuzamakungu bizogigwa uko ibihugu bizoshikira independence kuko muri icyo gihe hari ibihugu byinshi byari bikiri muri ampire koloniyo z'Abongereza Abafaransa n'ibiki mugabo bari bavuze bati nicyo gituma muri organe bashizeho hariho organe ya Assemblée Générale des Nations Unies nayipuze hari na Conseil de Sécurité bari bashizeho na Conseil Économique et Social ni inama bayicaramo kugira ngo barabe ubutunzi mu bihugu n'imibano ingene byogenda neza hanyuma baragira Cour Internationale de Justice hanyuma na Conseil de Tutelle iyo Conseil de Tutelle niho nagira mvuga ikintu kimwe iyo Conseil de Tutelle yari inama yatuma bihweza ingene ibihugu byarutura byari bifise amakoloni nk'Abafaransa Abongereza n'ibiki ingene bafashe ibihugu batwara gutera imbere gushika aho bazoronka uburenganzira bwo kwigenga independence iyo Conseil de Tutelle sinzi ingene noyita mu kirundi ngira ngo ni inama yo kuraba kurera ibihugu bitarikukira gufasha ibihugu bitarikukira gushika aho byikukira byari ikomeye kuko kira mwaka nk'ububirigi par exemple batwaye Burundi n'u Rwanda kira mwaka barinda kugenda kuvuga muri Conseil de Sécurité ibyo bakoze muri uwo mwaka kugira ngo Burundi cyangwa u Rwanda bitere imbere bigire intambwe gusumba umwaka waheze urumva iyo nama yari ikomeye irete prevu yuko abantu uko baronka kwikukira bazoca bajya mu kuba membre des Nations Unies uburusiya en ce moment bwari icyo bita Union Soviétique urumva tuvuye mu bihugu byikukiye byaje kongera nombre y'ibihugu hariho uburusiya aho muri 1991 babutuje bakabusambuza hakaza kuba Federasiyo de Russie hari n'ibihugu bindi byari kumwe byagiye kwigenga nabyo byaciye bizonga uburenganzira bwo kuba membre wa Nations Unies nuko rero ubu twavuye kuri 1956 muri 1945 intambara yo ku isi ya kabiri ubu tugeze ku 1992
mwanishuye neza ego twa inyota yacu kuri ako kabazo iraheze twakire Leona ku yundi murongo wa telefone Leona ikaze kuje urya Amerika
yego murakoze cyane kusakira
uherehe ga Leona
mbere y'ibyumvura
akabazo kwa ambassadeur Tarsis twagutumiriye
nataka kubaza muzeye kone yawo ni muri muzeye bose y'ibihugu biri ngaha ku isi kugira ngo ntihabandanye haba proliferasiyo y'intambara mu isi kugira ngo mushobore kuzigabanya rona haguma igihugu gisumbike n'igitera ikindi umwanya n'umwanya ugasanga hariho hari amakudeta muri Afurika mengo none oni ntacyo ishobora kugira ngo ifashe kugira ngo izi ntambara zigume zizakoresheremo bose y'isi yose zishobore kugabanuka
urakoze yari yaciye ku masonga agitangura reka mugabo akwishure ko gatonya ambassadeur micro ni rwanyu
ego burya ntuze one yafise bisata yashizeho akarorero hariho nk'igisata cyo kuraba ingene ibyo bihugu byarutura bifite n'ibirwanisho rubonyanganda bituje biragwira hirya no hino kuko ibyo bituma haba n'amanyama menshi ngo turafise ibigwanisho roho nyanganda turi rutura ntawe uzodukora ko niho benshi baca bagenda akajya gusotora hirya no hino kuko bazi ko bafise tuzab
bombe atomique, bombe stratégique, vous en nommez. Oui. Mais ça va gara. Ariko, vous menez où nous ibyo bibaho. Kubera iryo shyirahamwe ryama ririko ririgisha yuko kubana mu mahoro ari byo bizotuma haba n'iterambere ko ataterambere ushobora kugira ahantu hatari amahoro hari yegere yegere hari rwaserera icyo kigi niyo nyigisho yawe yama ibiho niyo mbere ituma nushaka ego birababaje kubona hariho ibihugu bya rutura bikaza bikagenda gutera hirya no hino mugabo iyo nyigisho y'amahoro n'imibano myiza iba itaba iriho mu mwanya wose kwibusa umwanya wose aba ari akajagari gasumba ko tuzi ubu simvuze ngo biratunejereje nta na gato ndabisubiyemo irababaje irababaje ariko iyo hataba izo nyigisho zaone z'ukwambiza ko tuba tumerewe nabi gutumva
murakoze twakira uwundi yita Batri Febre ku murongo wa telefone Batri Febre ikaze ku ijwi ry'Amerika ikaze ku ijwi ry'Amerika muherereye
mu ntara y'amajyepfo mu Rwanda
yego akabazo kawe rero kwa Ambassador Dr. Sis
ndumva ko bamwe irigisha ariko nk'ibihugu bishobora nko gushotorana bifite ifite urukiko ku buryo rwahana urwo rukiko ruhereye amagana hehe ku buryo nimba ari nk'igihugu kigiye gushotorana ku buryo bavuga ati nk'ingaze mu twitaro urukiko ruhereye amagana hehe
urakoze reka tuhe akanya Ambassador ku ishuri
mu cyimbiro nyamugigwa cya mbere hariho icyo bita Cour Penal International iri muri dire ya la e muri Holanda niyo ifite misiyo yo gucira imanza no guhasha kabisa abantu baza gusohorana kugira hirya no hino ariko nubwo iri hari nsubiye kutuna babariye kare ka kagagazo ka bya bihangange bitanu bituma muri ibyo ahubwo ari bo bagenda gusotorana ariko iyo Cour Penal International ntiyagira ikivuga ce n'est pas parce que itabifitiye uruhushya irabifitiye uruhushya mugabo ibyo bihangange nabyo bifite amaboko maremare agashikana hariya akabatwiza mu kajigo ngo su ngo muvuge turahari bagaca babireka nicyo gituma iyo Cour Penal International abantu benshi na jendi mwo muri abo tuvuga tuti reka babisubiremwo kuko ntakidushikanye ko kuko mingo igomba guhasha ibibaye muri Afurika muri Aziya muri Amerika Latine ariko mingo ntiraje abakinnyi ba nabi cyane cyane bubu kubera ubwo buhangane bwabo bayikora niba yifute acimaze
ego inosa ikaze nawe ku ijwi rya Amerika uherereye ga inosa
ibujumbura
akabazo kawe wihuse
akabazo kanje ndanezerewe n'igitekerezo atanze kuko nanjye nicyo nari numva kubera jyewe imyaka mfise ni nka 37 kuva nk'icyo ubwenge nabonye intambara nyinshi uhereye kuri gihe bica ndadaye intambara yarakomeje ariko uko nakura niko numva ngo ningigezwa amahoro ngigezwa agati k'akazi na muntu ariko sinigeze mbona na rimwe uni iza kudutabara rero jyewe ikiyumviro cy'uko uni atakimaze cyambayemo atanu urakimbarira kubyanje rero ndiko ndaraba n'uye mbona ibyegeranyo bisohoka oni ngo ya ngumbiri ya mirigenzo biriko biraba ngo mu gihugu runaka ngo ngo bwicanye bwabaye ukiyumvira oni mbega iriko yiyamiriza nkande oni igezwe amahoro n'umutekano ishobora kuronka ingabo ishobora gutabara ahantu iyo ni yiyamiriza ni izi nguvu ziwe
ugira umunsi mwiza ugira umunsi mwiza
gitoyi mu Burundi
ugira umunsi mwiza
ahabaye ikibazo
ugira umunsi mwiza Innocent ugira umunsi mwiza ambassador
nikwiye gufutwa ikavaho ntakintu
urakoze ugira umunsi mwiza ambassador Innocent ivyo kwiyamiriza bira bintu muri yone bavuga ngo bariyamiriza hari ico bifasha muri zangi ngo zitandukanye mwatubwira ishingiro zaone
onde ishobora kubita fisi nguvu zo kwiyamiriza ngo ivyo bihangane ntibije gusotorana ivyo nibyo canke ngo bihangane ntibize gupfundika ubucuti n'ibihugu hirya no hino ngo ivyo bihugu byonyine bigire ingwano mu bihugu byabo ivyo twabibonye turazi neza uruhara rwa guverinoma y'abafaransa rwagize mu bihugu bya Afurika y'uburengero niwacu harya ngaho i Burundi influence y'abafaransa yarabaye ikomeye kuko muri 1993 murazi ko na guverinoma ya Fodibu yahungiye muri ambasade y'abafaransa murazi yuko abafaransa bari bafise programme yo guforma abantu mu nzego nyinshi gushika no mu nzego za renseignement batanze ibikoresho bikomeye byo kumviriza abarundi bene igihugu iyo departement irakomera cyane me icyo tukwiye kubimbira gusa ni uko biragoye nabivuze ndabisubiremo sinzi mu rurimi rundi nubivuga biragoye kwiyama inzovu ziriko ziyamigana kuko zirwanira ubutwari ibyo bihugu birwanira kuba byo biboneka mu bihugu byacu ntuze abanyamerika urabona barashyiraho amakambi hirya no hino abafaransa barashyiraho hirya no hino ni uko bariko barabiyama hamwe hamwe murabikurikira murabibona iyo ni triste realite nuko biri malheureusement hazo kwa mariho lutte d'influence entre les superpuissances pour l'influence dans nos pays
mbega ayo ma
ibikomeye nagira mpereze
ego
nukuraba ego turafise iyo faiblesse yo kutabuza izo nzovu kunigana mugabe icyiza umwe nuko nasinzi niyo hasi inzovu zaniganye byasi byahagesereye harabi zindi programme de reconstruction akaba programme de rétablissement des gens déplacés à l'intérieur kubafasha tusa daba basi iyo aspe positif iyo ingwano y'ibyo bihangange icureshe ko oni ifise aspe positif y'ibintu ikora gusubiza agateka ka muntu gusubiza umuntu mutwaye mutwiwe gusubiza ekonomisi y'urayi ibyo nibaza ko byoca bituma haba ikiribwe mu buryo tubonaho
yego muravuze muti ibyo bihugu vya rutura mbega nk'amafaranga Burundi Gitega irungika New York amafaranga Kigali irungika New York angana n'amafaranga va Washington aja New York muri uniga ambassador canke biravana bose ntibategeza gutanga ntibategeza gushiramwo mu ishami ryabo ayangana
ntibashiramwo yangana
yego
mugabo itegeko ryo ryabaye itegeko riraba bose ku buryo bije yana ikigega ca nazuzini bagishiramwo uburyo baraba amikoro y'igihugu bagaca bagira pusantaje yayo hanyuma akaba ariho batora amahera arenda gutangwa kiramwaka comme contribution
yobije ariko ubu utusanga ibihugu bikenye kuko murazi ko mu bihugu 10 bikenye ku isi ibihugu 10 bya nyuma biri muri Afrika bije rero ija muri Nations Unies iva mu Rwanda cyangwa iva mu Burundi n'amahera si make urabya mikoro mugabo naho bihuriye n'ibihugu bya Kiburaya contributor numero 1 bije ya Nations Unies ubu muri 2023 turiko turavuga l'Union Européenne itanga 23.9% ya budget total andemo 2 miliyari muri Nations Unies 23.9
ibice 23
agakurikira Etats Unis d'Amérique 22% utusanga u Rwanda n'ubundi turi muri 0.5% ya budget
ubusa n'utundi duce dukenye
ubusa n'utundi duce dukenye nuko biri
hagize
mugabo rero imbere y'uko nsubize ya micro
ego
cyumva yuko le fait yuko Union Européenne itanga 23.9% du budget iyo ni budget obligatoire ya Nations Unies tushyiramo Etats Unis 22% tushyiramo ama contribution volontaire atari obligatoire bagira mu ma organisation menshi n'ababariye kare
yego
ivyo nivyo bituma ivyo bihangange bikigenza nk'inyuze ngaye andra mu ikabutura
hanyuma nk'ubu hagize igihugu kigikosha cyane bya bindi byo ku rwego rwo hejuru kaka nama kawe ni k'umutekano hari igihugu gishobora kwirukanwa muri iyo nikora cyakoze amafuti onu itashobora kwihanganya cyane n'ibishoboka nivyo nabaho
nivyo nabaho noneho hariho filozofi igize nk'imyaka nka 10 ibaho muri Nations Unies bwa bubasha bwo kugira amasanction gufata ibyemezo gukanyagira igihugu kigize amakosa hariho filozofi yavuye yuko yuba sanction punitive y'uguhana bataka kuzana ngo ibe sanction incitative umugitaransa murabyumva neza kare bagira ngo ni punitive teka uhana igihugu ukihana kwawe mbega ucinye imfashanyo amahera hariho abandi baca bagira bati haze gahasubire bagaheza bakazana ayo mahera wowe washiramo wewe wagira ngo uratanze punition
ibihano
sanction punitive ibihano ugasanga watukoze ariko incitation ni muri bya bintu by'ukwigisha kwigenza neza kwerekana kwiyambika umutamana kugira ngo izina ryawe ritambuke neza
murakoze cyane ambassadeur Tarcisse Ntakibirora tubashimiye cyane rwose kunsigura muduhaye muri kino kiganiro ejo nitwongera kudodora iwanyu kugira ngo muduhe umuco utandukanye haba muri diplomasi kuko mwarayikoreye umwanya muremure haba mu vya ONU muzo twitabe nk'uko mwabigize uno munsi
emwe ndabemereye n'ukuri nzobitaba kuko uno munsi burya mu isaha kuvuga ibintu biraba ONU n'umwanya muto
cyane ko mwakoze cyane
rwose ndabemereye aho muzokenera ko tubandanye ikiyago tukaraba
mwakoze cyane rwose ambassadeur Tarcisse Ntakibirora kuri micro yari Diane Ninahazwe bakoze bafashwe muhinga bw'ivyuma ni Nadia Tahana ingenieur Cornelius.